Emiratio y Sudamérica. Isuri Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isa
abantu nkaba batazi nisho bandika ni kuri isura biyamirije turiyamirije n'ibyo bandika ibi rero bariko baragira mu gushaka kwivanga mu mugambi wo guhinyanyura ibizo shingiro no kuvuga yuko bariko barahonyanga ubwigenge bw'u Burundi.
Uyo ni Terence Ntayiraja umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwari yo hagati mu Burundi avuga kuri raporo z'imigwi y'ishyirahamwe igerageza kwivanga mu biraba Burundi.
Guterana amajambo no kugwiza amatangazo no kwiyamirizanya si byo bishobora gufasha igihugu. Hajya mu Kirundi niho baciye umugani ngo nta uhisha umwotsi inzira ikwirashe. Hariho ibitariko biragenda neza abantu bakabibona bakabivuga jyewe ku bwanjye ndumva ko atacaha baba bakoze.
Uyo nawe ni Pierre Celestin Kumana umushingamateka w'umurunani amizero y'abarundi avuga ko mu gihe Burundi bwataye igikumo ku masezerano y'ishyirahamwe ONU kagitangaje ko Burundi bukogwa ko ivyegeranye. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC amakuru yo mu karere. Bamwe mu banye politike b'abarundi ntibakira kumwe itegeko ry'umukuru w'igihugu rihamagarira abarundi kwitaba amatora y'ibwirizwa shingiro ryatewe ku igikumu kuri uyu w'Imana igerekemezo rya 18 ukwezi kwa gatatu. Mu mugambwe sa abanya Frodebu batemera n'ubu integuro y'ibwirizwa shingiro bavuga ko ayo matora azo barimwo utunenge. Ku ruhande rw'umugambwe Iprona imvugo iranyuranye niyo mu mugambwe sa abanya Frodebu idoni ido kuri inkuru twumvise umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya.
Inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi asohoreye itegeko ihamagarira abarundi kwita amatora ibwirizwa shingiro kwa 17 ukwezi kwa gatanu uno mwaka, bamwe mu banyepolitike ntibakira kumwe iryo tegeko. Mu mugambwe sabanya Fodebu bavuga ko iryo tegeko baryakiriye nabi. Icegera cy'umukuru w'uwo mugambwe Leonce Ngendakumana abitangira insiguro.
Impamvu ya mbere ni uko iryo tegeko rije uhagarika ibiganiro iyo leta nyine imigambwe ikambere nawo mashyirahamwe bigenga twarimo kugira ngo ingorane zatewe no kugomba kurihindura bikanga mu mwaka w'2014 zive mu nzira haboneka umwuka mwiza mu gihugu abantu dusubire kubana neza twubake igihugu cyatwibarutse mu mwidegembyo atanyagupfa atanyagukira. Cya kabiri ni uko izo ngorane turimwo zigiye kongerekana hakaba hari ingingo iri muri iryo bwirizwa nshingiro y'1999 ibuza yuko ibwirizwa shingiro shobora gusubirwamo mu gihe ritera uruhagarara mu gihugu. Ubu rero kiri mu ruhagarara.
Ariko ku ruhande rw'umugambwe badasigana Iprona imvugo iranyura niyo muri Sawanya Frodebu umunyababanga mukuru akaba n'umuvugizi w'uwo muryango wa politike urivye inkuru nziza avuga ko iryo tegeko baryakirije yombi.
Rwego mugambwa badasigana nkuko dusanzwe tubita tegeko nuko umukuru w'igihugu turavye uko amategeko abivuga nuko babimenyesha amezi abiri imbere kandi turavye itariki babivugiye ko nuko bubahirije ayo mategeko. Kindi naco twarasomye yuko ahamagarira abarundi bose kugira ngo bazokwitabe baba bari mu Burundi n'abari hanze. Sibwo rero mu mugambwa w'adasigana Iprona kuko twamwita ari twabivuzire ibyiza shingiro twabikurikiranye kuva bariko bararihinyanyura none munsi.
Icaba baca uburongoye Sawanya Frodebu utavuga rumwe n'uri ku butegetsi avuga ko hari kwakoreshwa igikenye kugira iryo bwirizwa shingiro ryahinyanyuwe basemerera ryemezwe ntakana ariko ku mugambwe arimwo uzitabaye matora. Leonce Ngendakumana agasigura ko muri Frodebu bazigisha gutora oya nk'uko yabwiye Ijwi rya Amerika.
Iyo ngingo twaramaze kuyifata kandi nk'uko navuze yuko mugambwe sa Frodebu udashobora kwemera ibyo kuzimanganya ibyiza shingiro n'amasezerano yiyarusha ko tuzotora oya tuzokwigisha oya tugatora oya.
Tuzoja kwigisha gutora oya mu gihe muvuze aho hejuru yuko bamaze kubagabisha ntabwo bamufise kumuzava mukurikirana.
Leta ntishobora kutugabisha ariyo ya mbere yatanguye kuvuga yuko ari ugutora ego. Aha ndaguha karurero umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu niwe aheruka no guserukira iyo leta mu biganiro by'iyarusha inguru doto yavuze ati muri leta tuzotora ego. Aragenda byemanga imakamba aragaraka byemanga mu rumunge none woza kumara ndiko ndavuga ibyo leta yatwigije gukora bumva na gute hari wambaje ngo bizatera ingorane ntumva biteye ingorane uko bagize nagende ko zogira
muri Iprona. Umugambwe uvuga rumwe n'uburi ku butegetsi uwuvugira avuga ko bazofata iya mbere mu kwitabira ibyo mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza abahamagarira gukora Olivier Nkurunziza asanga ko kubona hari ubutumwa buri muri iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu kandi bwarugo mu guseni atamutse wishibere
ariko ko mu nyandiko yiwe avuga yuko imigambwe n'ubundi cyangwa abigenga bozoja muri seni ni ibintu bisanzwe niko amategeko abivuga nawe nyene kumbure yahamagariye yibutsa somanye ni tegeko rya seni rero umugambwe w'abadasigana iprona atwibukije naho nyene n'ubundi twociye
iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu rihamagarira abarundi kwitaba amatora y'ibwirizwa shingiro mu kwezi kwa gatanu rifise n'ubundi butumwa risaba abarongoye imigambwe abanyepolitike bigenga bakwije ibisabwa n'amategeko bifuza kuja mu gikorwa cyo kwigisha ivy'amatora y'ibwirizwa shingiro kuja kwiyandikisha mu mugwi seni ico gikorwa c'iminsi 14 kikazotangura kugenekerezo rya 2023 ukwezi kwa gatatu gushika kugenekerezo rya 6 ukwezi kwa 4 uno mwaka Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri iyo nkuru kuri wa mbere sentare nkuru y'umuryango wa Afrika buseruko ya buranishije urubanza rw'umunyarwanda yitwariye igicuci wavuga ko yarenganijwe umugabo mpuza yo Christophe ciriwe gufungwa imyaka 10 mu Rwanda yagirizwa gushaka kwankisha abanyagihugu ubutegetsi buhari bw'u Rwanda umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari arusha niyo nkuru yadukwirikiraniye
Umunyarwanda Dr. Mpozayo Christophe yafashwe atabwa muri yombi mu ntango z'ukwezi kwa kane umwaka w'2014 i Kigali mu Rwanda. Uwo yari umukozi w'inama nshingamateka y'umuryango w'Afrika y'ubuseruko mu gisata c'ubuhinga bwo gutumanatumanako amakuru yagirijwe ivyaha byo gukwirakwiza ibihuha bigamije kuzana imvururu mu gihugu no kwankisha abanyagihugu ubutegetsi buhari. Inyuma y'umwaka umwe afunzwe mu mwaka w'2015 yakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 10 muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko umuryango Mpozayo yahoze akorera imbere yuko atabwa muri yompi abamuburanira babwiye abacamanza ko uwo mugabo yafashwe yongera aburanishwa hawonyanzwe amategeko agenga uburenganzira bwiwe gutyo ko nayo agenga akareka yase yahonyanzwe Maître Kimutai Bosek numwe mu bamuburanira
we are saying the idea of holding him for that long actually violates the Rwandese law.
Tuvuga kwikiremwa yamaze afunzwe ataraburanishwa kinyuranye n'amategeko y'u Rwanda. Yafunzwe iminsi irenga 5 atarabonana n'umucamanza. Bisigura ko nibikurikira byose mu rubanza atashingiro bigira. Ikindi ingene yaburanishijwe nta burenganzira yahawe bwo kwerekana ibimukura ku icaha. Umushinjacyaha yaramwagirije yongera bankumubera isura. Ni nka igihano cyari kiyezwe ataraburana. Icyo dushaka nuko iyi sentare ibone uko guhonya ngamategeko maze itege ku Rwanda kurekura uwo tuburanira ahabwe n'indishyi y'akababaro kuko byatumye atakazi kiwe mu nama nshingamateka ya Afurika y'ubuseruko. Biragaragara ko urubanza rwiwe ruciye kubiri n'amategeko yose harimwo n'ibyirizwa shingiro ry'igihugu ciwe.
His trial was unlawful and unconstitutional.
Urwanda rwa leta y'u Rwanda gwogwo siko rubibona ruvuga nyabona ko inzego z'igipolisi n'ubutungane zitari kureka umuntu afyese intumbero yo guhungabanya umutekano w'igihugu ngo agume yidegenza. Ubwo Rwanda rwasiguriye sentare ko Mpozayo yakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi kugira ngo akore icaha. Rwamenyesheje ko uwo mugabo yakoresheje inzandiko mu kugerageza kwankisha abanyagihugu ubutegetsi hamwe no kubangamira ubwigenge bw'igihugu. Izo nzandiko ngo nizo yandikiraniye n'abansi b'igihugu cy'u Rwanda. Maître Nicolas Ntarugira umwe mu bahagarariye leta y'u Rwanda muri urwo rubanza avuga ko atategeko na rimwe ryahonyanzwe ahubwo ko hakingiwe umutekano w'igihugu.
We avuga yuko mu by'ukuri yafunzwe agakurikiranwa akanafungwa mu byongeje n'amategeko ariko siko bimeze kuko yakurikiranwe mu byo kuje amategeko dukurikije itegeko n'ibyaha biteganywa n'amategeko y'u Rwanda icyaha cyo kushitse mu byo kuri cyo gushaka kugumura abaturage wenda kuri leta iriho nta ntagakurikiranwe icyaha kitariho ahubwo akurikiranwe ku cyaha kiteganywa n'amategeko y'u Rwanda nayo mpamvu mu by'ukuri yakatiwe n'inkiko z'u Rwanda zifite ububasha nkuko procedure ibiteganya inzego zikurikirana kugeza ku munota wa nyuma kugeza kuri judgment ya nyuma ubwo ya mu by'ukuri yahamwe n'icyaha ubu ngubu arakatirwa ntabwo tubona mu by'ukuri rero amategeko abarishwe aba y'u Rwanda cyangwa se amategeko agenga treaty ya East African Community ikirebwa n'uwakoze icyaha n'uburyo yagikoze naho uburyo yagikoze mu by'ukuri kuba aragikoze ari umukozi wa ERA cyangwa East African Community akagikora nk'umunyarwanda kandi akagikora ku butaka bw'u Rwanda kandi akagikora abanyarwanda icyo yagomba guhanwa agakurikiranwa n'amategeko y'u Rwanda nk'uko yashyizweho na Repubulika y'u Rwanda.
Umunsi Dr. Mpozayo Christophe afatwa agafungwa ni nawo munsi yarahejeje kurekugwa ku bindi byaha birimo gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha yari yagerejwe imbere mu mwaka w'2013. Aho niho abamuburanira bafatiye mu gushikiriza ko biteye amakenga, maze bavuga ko ahubwo uwo mugabo azira imvo za politike. Uruhande rwa Leta y'u Rwanda gwogo ruvyamirira kure rukemeza ko Mpozayo azira ibyaha wenyene yakoze kugatwe kiwe. Impande zose zimaze gushikiriza aho zihagaze, sentare yacishira urubanza mu mwiherero. Jack Clavin inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Jack Clavin kuri iyo nkuru. Leta y'u Burundi giye kugira ishyikirije nyuma y'imyerekano yatunganijwe mu makomine yo kuyamiriza icyegeranyo ku Burundi cyashikirijwe kuwa 13 Ntwarante uyu mwaka. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umenyeshamakuru wacu Chris Munezero.
Leta y'u Burundi giye kugira icyishikirije inyuma y'imyiyerekano yari itegekanijwe ku munsi wa gatandatu urangiye mu makomine yo kuyamiriza icyegeranyo ku Burundi cyashikirijwe kuwa 13 Ntwarante uyu mwaka. Kukaba nkako umukuru w'umugwi ujejwe gukurikirana Burundi Dudu Diene aherutse gushikiriza inama ya ONU igitwa gatika kadina muntu ibyo yasanze byaranze Burundi mu bisata bya politike, imibano, ubutunzi, umutekano n'agatika kadina muntu. Terence Ntayiraja, umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intara yo hagati, avuga ko yasanze abanyamabanda ari naho yitabiye iyo myiyerekano biyamiriza icyo cegeranyo. Terence Ntayiraja avuga ko uyo mugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU uri kurivanga mu mirimo y'igihugu cy'u Burundi.
Abantu nk'aba batazi ibyo bandika, ni kuri turabiyamirije, turiyamirije n'ibyo bandika. Ibi rero bariko baragira mu gushaka kwivanga mu mugambi wo guhinyanyura ibizo shingiro, ni ukuvuga yuko bariko barahonyanga ubwigenge bw'u Burundi. Icyo gihe rero babwohanyanze kandi bibujije ku isi yose, muzi yuko ibibazo byose ari byerekeye ubwigenge bw'igihugu n'abenegihugu bacu atabashobora kubavangira.
Kubwa Terence Ntayiraja, icyo cegeranyo cyashikirijwe na Dudu Diene arongoye umugwi wa ONU w'agateka kadina muntu ukurikirana Burundi, cerekana intumbero ibihugu bimwe bimwe by'abazungu n'abarundi batemera leta bafise yo kuburabuza amatora yimirije kwibwirizwa nshingiro.
Musi none mbegiye intumbero ni iki, ni biki bagomba gushikako? Nagenda besha yuko icyambere nuko bafite umugambi w'uguhagarika uyu mugambi w'uguhinyanyura ibyo shingiro kugira badasubiza inyuma nkuko batabishaka. Icyo ni cyambere. Kuko bacavugamo yuko abantu ngo ariko barafungwa bigisha ngo tora oya oya.
Subwa mbere kandi subwa kabiri muri iryo shyirahamwe mpuzamakungu ONU mu gisata cyayo kiraba gatera kazi na muntu hasohoka ibyegeranyo ku Burundi. Leta y'u Burundi nayo ntiyigeze ibyihanganira mu gusohora amatangazo aviyamiriza imyiyerekano mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara igatungana. Murunana meziro y'abarundi umushingamateka Pierre Celestin Ndikumana abona ko mu gihe Burundi bwasinye amasezerano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU atacari gikwiye gutangaza ko haba icegeranyo gisohoka.
Guterana amajambo no kugwiza amatangazo no kwiyamirizanya sivyo bishobora gufasha igihugu. Neza y'igihugu ya mbere ifatira kukumererwa neza k'umunyagihugu. Hajya mu Kirundi niho baciye umugani ngo ntawuhisha umwotsi inzira ikwirasha. Hariho ibitariko biragenda neza abantu bakabibona bakabivuga, jyewe ku bwanjye ndumva ko atacaha baba bakoze. Na cyane cyane ko igihugu cyacu kiri mu bindi bihugu usanga cyarasinye amakonvensiyo, amatraite, ibipacte international de droit civil et politique. Iyo rero hari bihungabanye muri byo nka Nations Unies barafise uburenganzira bwo kugira icyo bayivuze ko.
Umushingamateka Pierre Celestin Ndikumana agasaba abatunganya iby'igihugu gukosora bituma mwe n'ivyo vyegeranyo bisohoka ku Burundi.
Hariho ibintu bimwe bimwe biba biriko biraba mu gihugu usanga bashobora gufatirako. Jyewe nkatera kakamo ababa bari mu gihugu baba bariko baratunganya iby'igihugu kuraba ko mu gihugu ibintu byogenda neza. Mugabo nariko mvuga yuko ari twe tubaha ibyo bakorera ko kugira ngo baronke ibyo batwagiriza. Nk'akaruro nk'ubu uye nko muri Tangara bariko barafunga abantu ngo bafise ifoto ya Rwasa Agato. Hari abakuru b'imitumba bariko barakugwa kubera bari mu runanda mizero y'abarundi. Twe niho tugira duti imbere yo gutunga urutoki abandi umuntu yobanza kiraba akisuzum.
Kwigenekeje ga 13 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2018 umukuru w'umugwi ujejwe amatohoza ku Burundi Dudu Diem yari yashikirije inama nkuru ya ONU ijejwe agateka kazi na muntu ko kuva ikigeranyo cha nyuma gishikirijwe ku Burundi ibisata bya politike umutekano ubutunzi imibano n'agateka kazi na muntu bitigeze bitera imbere muri make akaba yashikirije ko ahenshi ahubwo vyateye vyunyuka mu mabanda tisi munezero ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tati ijwi rya Amerika Washington DC kumagenekerezo y'icyenda na cumi y'uku kwezi kwa gatatu abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi barafashe ingingo yo kugena Perezida Pierre Nkurunziza imboneza nta yegayezwa y'uwo mugambwe umunyamabanga mukuru w'umugambwe Evariste Ndayishimiye yarahaye ikiganiro abamenyesha makuru mu ndwi iheze maze araheza aratanga umuco kuri iyo ngingo yamara batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bavuga ko iyo ngingo ifite intumbero y'ukugumiza Perezida Pierre Nkurunziza ku butegetsi ubuzima bwiwe bwose mu kiganiro cyo mukanya gaheze mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye kuri icyo kibazo na Professeur Libera ntibashira kandi na Professeur Paul Nkunzimana hamwe na Professeur Deogracias Nkinamira reka dutangure twumviriza Professeur Deogracias Nkinamira ku nsiguro aha iyo ngingo y'umugambwe uri ku butegetsi
niraza ko ari ikintu cyoroshye cyane umugambwe imigambwe ngaha mu Burundi irigenga yose kandi irafise amategeko yo gukurikiza ingene umugambwe witwara n'ingene utora abakuru babo birasanzwe bisanzwe byose kandi bisanzwe cyane iyo ni ingingo y'umugambwe niraza ko ata kintu gishasha kiri ngo kigitangaze ikibi ni uko umuntu yaba yibaza ngo ni ingingo iriko irategura inzira y'ibi na biriya mugabe abantu bashobora kwibaza iyo ikintu kibaye umuntu wese ashobora kwibaza ibyo ashaka nibaza ko ingingo ifashwe n'umugambwe ingingo ifashwe n'umugambwe ya l'interieur du parti donc nta gitangaze kirimo
ku bwanyu rero nta sano rihari n'amatora yimirije Kampala mpaka mu kwezi kwa gatanu canke amatora yo mu 2020
oya kuganje n'ukuri nta kimwe kandi gituma atakirimo nuko mu bisanzwe mu mugambwe barafite ukuntu basanzwe batunganya iby'imigambwe kandi birahari gukurikiza amategeko ngaha ibintu byose bigenda bicya ku murongo bikurikiza amategeko
reka duhere ijambo umushyira ntahe ntibasha kandi Libera mwebwe insiguro muha iyo ngingo y'umugambwe ku butetsi niye Libera
risigura iki mu Kirundi cyangwa no mu Gifaransa risigura umuntu abona kure umuntu afite imigambi n'imigabo y'ukubaka y'uguteza imbere igihugu ivyo navyo bigaserukira nivyo mu vyumviro canke mu majambo canke mu nyigisho canke mu mpanuro notanga karorero mu Burundi nk'umugano wa Rudoviko kwa Gasore murazi mwese ijambo yavuze iprona heje gutsinda iryo jambo yavuze nuno munsi riraca rirumvikana rivuga ivyuno munsi ariko rahetse imyaka irenga 250 arivuze nshaka gutanga karorero ku imboneza nyakuri n'umuntu abona kure agategura kazoza kugwaruka kw'ico gihe n'uruzokurikira icaka binovuga ntayegayizwa no kuvuga ko mu iyo mboneza ni izokwama ari imboneza muri umugambwe wiwe no kuvuga tawundi mu umugambwe ashobora kuba ingome imboneza nk'uyo iziguro rero ndabiha ni ibintu bisanzwe kuko sivyo uno munsi tufashe ngahera muri 2000 n'indwi igihe time mu nyororo watwara mu mugambwe CNDD-FDD yari integuro yibi byose turabona no munsi aha sivuze ingene byagenze mu bihumbi 2010 sivuze ingene byagenze mu 2015 ubu rero ko himirije ibi by'amatora ibirizwa shingiro tukaba twimirijwe n'amatora yo mu 2020 nibintu bisanzwe c'est tout un processus uno munsi rero bamugize imboneza ariko rero turaje kubigaruka ko kusiguro imboneza yuko atari imboneza dufatiye ku byumviro ku majambo avugwa ku bikogwa
hari mushikaze libera hariho idashikirijwe n'abagumyabanga b'umugambwe CNDD FDD bavuga ko hariho ingingo yafashe zikomeye zirimo kuvuza ku buntu abafaso nibibungenze eka abanyeshuri baje amashuri mato mato bakakuri gusa izo singingo zotumwe umugambwe nazo uwo mugambwe abanyamugambwe bavuga ko ari mboneza
hariho abashakashatsi benshi bagize yegeranyo barekana yuko ivyo izo ngingo zafashwe yabaye amajambo fatiye mu gisata c'indero abavyeyi uno munsi amahera batanga ararenge kure cane amahera batanga ko Minervana
ego me professeur Nkunzimana namwe mutubwire uko ntwakiriye iyo ngingo muha isigoronke iyo ngingo yo kumugena president kugira ngo abe imboneza ntayegayizwa umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD
rego murakoze twebwe ku mugambwe president Nkuru nami turabona yuko iyo ngingo ijanye n'uko umugambwe uringanijwe n'ukuntu ubona ukuntu ugira imigambi yayo n'ukuntu itwara igihugu ariko umugabo icyo navuga ni uko uko umugambwe umwe wese utegekanijwe uringanijwe utereza kubahirizwa niyaba uwo mugambwe ubibona uko hazi uko ari uburenganzira bwayo bwawo ariko mugabo ibyo ntibive ibintu bya leta kuko muri iki gihe none siko muri iki gihe areze mumwanya utari birebire rwose guverinoma irinjira mu bintu by'imigambwe nyango nta muntu umwe atazi ukuntu muri iyi minsi hari imigambwe myinshi usanga yagabuwemo ibice bingahe ugasanga abantu ariko abaha imigambwe bidoga avuga yuko guverinoma yabatwaye umugambwe n'ibindi ibyo rero ni bibi cyane rwose kuko birakenewe yuko mu gihugu imigambwe ikora igakora nk'uko iyo ngene ivyumva ikiringaniza ngene ukuntu iyo migambwe ivyumva amategeko yayo iyo migambwe kandi igenderako akaba ari ikindi kibazo kandi abonaye ko ndavuga yuko ivyo bitoba n'ibitoba vya leta bitoba biriko guverinoma itoba na vyinjiramo bizeye kandi n'ikindi kibazo cerekeye arayifite kuko umva iyo guverinoma igiye kwinjira mu bintu by'amadini cyangwa amadini akinjira mu bintu bya leta ivyo bica bituma igihugu gisambuka jewe nkabona rero yuko harimo demokarasi mu bice bishika nka bibiri ariho demokarasi politike akaba na demokarasi sosiyale ubu ntibishoboka yuko mu gihugu ushobora gusanga hariho imigambwe usanga ufise ngo nyakuri ya mbere nyakuri ya kabiri nyakuri ya gatatu itari nyakuri cyangwa ugasanga umugambwe umwe urimo ibice bishya bitanu bitandatu indwi ugasanga amasosiyete sivile ni uko nyine ugasanga mu masendika ni uko nyine amasendika kandi umuntu umwe wese azi yuko amasendika afise uruhara mu byerekeye ubuzima bw'igihugu na cyane cyane mu kurwanya agateka n'inyungu z'abakozi bakaba n'ibindi bibazo byinshi byerekeye liberté de presse liberté d'opinion ibintu ibyo ni byerekeye yuko abantu basabwa kugira inama uko babishaka uvuga rero yuko icyo kibazo mabajije byerekeye imboneza ntegayezwa cyenda navuze yuko ejo bundi mugambwe ubibona yuko bigiye uko umugabo ashobora kubigira ariko mugabo ntikibe ikibazo cya leta ntikibe ikibazo cy'igihugu kibe ikibazo cy'umugambwe wonyine gusa
icyo ni ikibazo tugaruka ko ariko muri iki gihe reka tubanze duhe ijambo umuntu wanyu uri radio ijwi rya Amerika turi kumwe Peter mwiriwe neza izina ry'ikirundi ninde
Itaraki
ego muri hehe
Gitega mu Burundi
murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga cyane ku ngingo y'umugambwe uri ku butegetsi kugena perezida Pierre Nkurunziza imboneza ntayegayezwa y'umugambwe duga ku ijambo ikibazo cy'imvira Yego.
Ngingo twakora ishimwe cyane gose kuko umugambwe wose ufite ibintu bitunganiza ukwatsa baheza ukabona yuko uwo bigenewe barikwiye cyane twirwanye gutubabishira kuko tugerageje kuraba mu bakuru b'igihugu bose bamaze gutwara Burundi nta wundi mukuru w'igihugu bamaze gukora nk'ibyo uwo mukuru w'igihugu wacu Pierre Nkurunziza yakoze ntiyigeze riboneka aho tumara imyaka hafi cumi irenga turi mu mahoro umuntu yitembereza agira ntika icyo kimwe cyose akironka byema twarabishimye cyane kuba baramutoye kuba imbonezo ni imbonezo ko yari arabikwiye hanyuma abo bandi nabo babwira nka sinzi icyo babyankira nk'aba nibaza yuko ahubwo nabo baraba neza igituma babyara kuko twebwe turabibona
Amerika kudihe ijambo Professor de Gracias Ntamiragire icyo avuze ku byo mushikirije mu kanya gatoya cyane rwose
yego cyane ngenda kunyarukiriza mu by'ukuri nibaza yuko ibyo turiko turavuga birumvikana ku muntu uwo ari we wese ibyo avuga urabona nka Libera yavuze ngo aravuga icyo ari kimboneza aravuga icyo ari cyo ntayegahezwa yego n'uburenganzira bwiwe z'uko abyumva mugabo nibaza ko ngira ngo aherutse Burundi kera urabona iyo avuze ati nka rwa gasore ibyo nta minsi yamaze mu Burundi bari bamaze kubona yuko ahageze baci bamutwara ubwo nyene na Nkurunziza baramaze kugerageza kenshi kubera bamaze kubona ibyiyumviro byiwe bugira rero ibintu byo umuntu ariko aravuga ngo ibigeze ngaha iby'ukuri n'ukuri n'ukuraba iminsi tumaze igera ku myaka 15 hafi ukabona ko ukuntu abahutu n'abatutsi babanda ukunda abarundi bumva ibintu ukunda abarundi bumva ukuri ugatubona ko hari ikintu cyahindutse iyo rero Libera ariko aravuga ibintu byo mu 2010 na 2015 byari kumvikana iyo asubira akamanuka gatoyi agasubira inyuma nyuma akavuga n'ibindi kuko ibyo mu Burundi byatanguye kugorana mu 2010 gusa hanyuma rero nagira mvuge kuri uyu Peter yageze kuvuga aravuze neza cyane aravuga ati ni ingingo nziza cyane kandi iba mu mukambwe wose uritunganya kandi aho icyo biva ko biva kuri ibindi byimbizo nabivuze kare murabuye n'iby'abana bavuka bagakura bakavugwa gusa hakaba n'iby'abana biga bakiga gusa
reka dore n'ijambo Libera ntibashira kandi agira icyo avuze ku cimbiro cyashikirijwe na Peter Itaraki mu kanya gato
Peter Itaraki icyo mudo bivuga ko nuko atamahoro ariho notanga karorero ngiranuze Peter ntavyazi canke ntaravyumva witwa Simon Bizimana yoba yarayapfuye kubera yatotejwe uyo Bizimana akaba yanze kwiyandikisha mu matora ndakarorero ntanze aho sinirwa ndavuga impunzi z'abarundi kuri intwaro ya Peter twari tuzi yuko atamuntu azosubira guhunga hafi ibihumbi birenga amajana ane by'abarundi byahunze hanyuma rero urumva Peter aho yihendera no kuko avuga ko ari amahoro nta mahoro ariho
yego reka duhe n'ijambo Professeur Paul Nkunzimana agira icyo avuze nawe nyine ku byashikirijwe na munywanyi Itaraki Peter mu kanya gatoya cyane
yego murakoze ijereke imijambwe n'ibintu bihambaye cyane rwose kubera yuko umuntu wese kubera iyo ngingo yafashwe abantu bashaka kugira ubwoba yuko ishobora gutandukira guverinoma bigatandukira leta njye navuze kuba gitangura yuko ibyonye byoba ibyo mugambwe gusa mugabo ntifatire ntifate leta ntifate guverinoma ntifate imigambwe nk'uko ibintu bimaze imyaka itari mike biba ego ku by'ukuri jeje imigambwe ego imigambwe idafise abanywanyi idafise abayirongoye ariko mugabo urumva guverinoma nayo ifise umugambi wo kugira ngo demokrasi iyo demokrasi politike nariko ndavuga iyo demokrasi politike ntihabe kugira ngo habe intwari y'umugambwe umwe gusa ibyo nabyo ntibishoboka narogwe imigambwe nabo nyine benshi barakinye nacyo gituma baca babahendahenda bakabaha ibyicaro bakabaha amafaranga n'ibindi kugira ngo basambure imigambwe
Radio Studio America Washington DC ibiganiro twari tubafite kuri sahani wigarukiye dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazel Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri isaha mari kumwe na Fideni Mbabo twashimireza mwese ko mwaduteze amatwi tubatumira kwandanya mwumviriza radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.